Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa gatanu, itariki 21 y'ukwezi kwa gatandatu, mwaka wa 2019. Muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Twe dufata duhindura ingendo kugira dushikire iterambere twifuza. Hari gukunda igihugu gusumbuka. Kirano noho na igihugu ndagikunda kuko cyarasomeje muri ibyo byigwa by'ubutunzi. Ico no gifasha ari kugiterera ibyumviro n'ukuri.
Uyo ni Faustin Ndikumana, umukuru w'ishyirahamwe Parseme, yemeje guhimiriza Abarundi guhindura ingendo mu ntumbero yo gushika ku iterambere rirama. Avuga ku ngingo yo guhagarika ishyirahamwe ryiwe. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye umunsi mpuzamakungu hariwe impunzi, turazigaruka ku mukanya kari imbere, ariko imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloise Bigirimana adushikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Uramutse neza Aloise, umwanya ni wawe.
Uramutse Frederic, ndamutse n'abaduteze amatwi muri Afurika. Igihugu cya Mali cyatangaje kuwa kane ko cishe abakora iterabwoba batari bake mu bikorwa bya gisirikare byabereye ahabereye ubwicanyi hagati y'amoko, hagapfa abantu 41. Umusirikare umwe wa Mali yarasize ubuzima muri ivyo bikorwa bya gisirikare byabaye ejo kuwa kane mu mashamba yahitwa Yoro, Ganga, Fani, Bodel, hamwe na Homo Bongo. Nkuko byashikirijwe ni gisirikare cha Mali. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko abantu 41 baguye muri ubwo bwicanyi buhitiye, ariko leta ya Mali nayo ishikiriza igitigiri cy'imfata kibanza cy'abantu 38. Ibihumbi by'abanyagihugu bashikikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Mali ejo kuwa kane barakoze imyiyerekano isaba umukuru w'umurwi ujejwe amatora muri ico gihugu gutanga imihoho. Abakoze imyiyerekano bagiriza Jane Ansahe kuba yarafashije guhinyika amatora yo mu kwezi kwa gatanu itariki 21. Kumurwa mukuru Lilongweho barashoboye kwinjira ku nyubakwa za leta baronona amasanamu ya perezida Peter Mutharika. Icegera cy'umukuru mu w'urunani ruhuyikiyemwo abaharanira uburenganzira bwa muntu Gift Trapense yashikirije ko bazobandanya imyiyerekano gushika Ansahe agondojwe agatanga imihoho. Komisiyo y'amatora ya Mali irahakana kuba yarahinyitse ivyavuye muri ayo matora. Umukuru w'ishami ryawo ni ryita ku mpunzi HCR Filippo Grandi yashikirije ejo kuwa kane ko kubona hari impunzi zakuwe mu vyabo zirenga 70 million ku isi nzima ari ukunanirwa kw'amakungu, kandi akayasaba gukorera hamwe kugira hatogwe inyishu z'ivyo bibazo. Grandi yavyiganiye ijwi rya Amerika aho yari i Amman muri Yorodaniya, aho yagiye kwifatanya n'amakungu mu kwibuka umunsi wahariwe impunzi. Hasere yashikirije mu ndwi iheze ku 70 million z'abantu bahunze ibihugu byabo mu mwaka uheze, canke abandi bahungira hagati mu bihugu byabo bahunze intambara, ubwicanyi, ihungabanywa ry'agateka kabo hamwe n'ihamwa. Benshi muri izo mpunzi zavuye mu bihugu bitanu ari byo Siriya, Afghanistani, Sudani y'umanuko, Myanmar na Somalia. Mu gihe ibihugu bya Buraya na Leta z'Ubumwe za Amerika atabushake bifise byo kwakira impunzi, Filippo Grandi yavuze ko ahangayikishijwe n'uko iyo nyifato iri mu bihugu byitwa ko ari rutura. Leta z'Ubumwe za Amerika na Irani vyasa nuko bishobora gutana mu mitwe mu bya gisirikare jo kuwa kane inyuma y'aho indege ya Amerika yo mu bwoko bwa drone yari mwigendereza ikororewe na Irani. Icyo Perezida Donald Trump yise ko ari kosha rikomeye ryakozwe na Irani. Trump yemeza ko iyo ndege yari mu kirere mpuzamakungu, ariko abajijwe icyo Amerika igiye gukora yishyuye abanyamenyeshamakuru ko bazovyibonera. Kubwa Irani na iyo ndege ngo yariko iguruka mu buryo buteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu. Ambasade wa Irani muri ONU Majid Ravanchi yashikirije ko iyo ndege itagira umudereva yari mu bikorwa byo gusuma urusaku. Abategetsi ba Amerika bashikirije ku bwato butari buke bwaciye bwihuta gutora ibisigarira by'iyo ndege mu mazi mpuzamakungu. Iyo drone yarashwe yari ifise agaciro k'imiliyoni zirenga amajana abiri na mirongo ibiri na zibiri z'amadolari y'Abanyamerika, kandi ngo yashobora kugenzura ikirere cyababa ibirometero kwadrato ibihumbi ijana ku munsi umwe gusa, ikirere kingana n'igihugu cya Korea y'Epfo. Ubwoba bw'uko hashobora kwaduka intambara hagati ya Amerika na Irani bwatanguye kongerekana kuvaho abategetsi ba Amerika mu ndwi iheze bagirije Irani ko ariyo yateye ibisasu bya mine ku bwato bw'ibitoro mu kigobe cya Hormuz, ivyagirije igihugu cya Irani cyahakanye. Kurangiza abasirikare bari ku butegetsi mu byimfata kibanza muri Sudani ejo kuwa kane barakuye mu mabanga umushikiriza manza mukuru w'ico gihugu. Ikinyamakuru cya leta Suna dukesha iyo ino nkuru ntigitomora ico Al Walid Sayed Ahmed yahowe, ariko hari haheze iminsi yagirije ibiturire wahoze ari perezida wa Sudani Omar al-Bashir, yongera anashinga n'umurwi ujejwe gutohoza kuvyagirije vyuko abasirikare bo bararashe n'impaka abanyagihugu bamaze igihe bagandagaza ahari biro bikuru vya gisirikare ku murwa mukuru Khartoum basaba ko ubutegetsi buhabwa abasivile. Hambavu y'umurwi w'amatohoza washizweho n'ibiro by'umushikiriza manza mukuru, abasirikare nabo barishiriyeho umurwi wabo. Iyo migwi yompi uko ari ibiri ntaco iratangaza kuri ayo matohoza yabo.
Urakoze ya Louise ku makuru uheje kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda, inkuru zo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu citaho impunzi HCR kivuga ko gifise ikibazo cyo gufasha impunzi kuko uburyo butera ugabanuka mu gihe kuri uyu wa kane wari umunsi wahariwe impunzi ku isi. Uwuserukira ico gisata mu Burundi yaramenyesheje ko mu bihumbi birenga 70 vy'impunzi biri mu Burundi, bice 99% ku ijana bagizwe n'abanyekongo. Inkuru Ijwi rya Amerika ryashoboye kuronka bifashijwemo n'abanywanyi bayo. Tugiye kwisomerwa na Desire Hatuyimana, umenyesha bakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Impunzi z'abakongomani ziri mu gihugu cy'u Burundi zivuga ko nubwo ziherutse kuronka indongozi shasha mu gihugu cyabo zitarota zisubira iwabo. Uyu numwe yari yitavye ibirori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi.
Buta c'est terrible parce que d'acho tufite ga rabonanga inyo 15 bar parce que na mujyango riwo.
Izi mpunzi z'abakongomani zibona ko kugira zitahuke hari bikwiye kubanza gushirwa mu ngiro, zisaba umukuru w'igihugu cyabo mushasha Etienne Tshisekedi gushyiraho politike nziza yo gutahukana impunzi. Hagataho zivuga ko aho zahungiye mu Burundi ahanini zibeshwaho n'umuziki, ariko nawe ukaba utabateza imbere kubera ibura ry'amategeko awugenga. Zimwe mu ngaruka zo kubaho kw'izi impunzi no kutiga kw'abana babo nk'uko uyu munyeshuri abivuga.
Ari abanyeshuri usanga bareka kugenda ku ishure kubera amaminerfale canke babuze ico bandikira ko amakaye canke babuze uniforme bambara, cyo gutuma twaca gusaba yuko badufasha utuntu tumwe tumwe ku banyeshuri.
Uyu munyeshuri w'umukongomani avuga ko kandi izi ngorane bagira mu mashuri rimwe na rimwe ziva ku kudahuza ururimi n'abigisha.
Benshi usanga bibagora, ugasanga umwigisha yavutse ikirundi mana nawe ntiyacyumvise neza cyamwishira mu giswahili, arabicara tumva igiswahili gacume ngo aramutuze kishagenda kumukuza amanota yo mu ndero kubera yamwishuriye mu giswahili kandi yamwicaye na giswahili bayumva n'uyo mwana nawe na kirundi abayumva ugasanga ntibumvikana neza.
Ibyo bishyika mu makambi nk'ayahirahi
userukira igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu citaho impunzi HCR mu Burundi. Buri mwaka bamana ibibazo bijanye n'impunzi sama ziyongera mu bihugu bitandukanye vyo ku isi. Gogo Hokpoti asigura ko ivyo bigira ingaruka mu buryo buba butekanijwe gufasha impunzi. Ahagira ati:
Et ça, c'est un défi auquel nous faisons face chaque année. Et je peux vous dire que chaque année, nos budgets diminuent. Et nous devons donc utiliser de toutes les initiatives que nous avons pour essayer de faire face aux priorités de l'Afrique. Et pour nous, la priorité, c'est la santé, l'éducation, les vivres que nous donnons par le bien des femmes au
régime. Kuri twebwe no kwivuza kwiga ibifungurwa dutanga ku mpunzi biciye muri PAM turafise kandi politike yo gufasha impunzi ziba mu bisagara n'iziba mu makambi ibintu biruko mu gihe hari n'abarundi bahungiye mu bindi bihugu bamwe babandanya guhunguka umwunganizi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu avuga ko hamaze gutahuka impunzi z'abarundi zigera ku 178 Tarsis Niyongabo avuga ko ikibazo kinini kiri ku mpunzi z'abarundi ziri mu gihugu kibanye cy'u Rwanda zitemererwa gutaha
impunzi zahungiye mu Rwanda uno munsi nta burenganzira bwo gutaha mu Burundi bafise n'ababishaka ntibabemerera ko baza kireka baje batorotse ivyo navyo rero tubishira muri wa mubano atari mwiza ariko kandi tukaba twizeye yuko ibihe bihibindi tukizira yuko umunsi uri izina n'impunzi ziri mu Rwanda bazoziha uburenganzira bw'uko abashaka gutaha mu gihugu cy'amavukiro batahuka atagitsure eka atawanja wangu
kubijanye n'umutekano muke umaze iminsi uvugwa mu ikambi y'impunzi z'abarundi ziri nduta mu gihugu cya Tanzania umwunganizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu avuga ko Tanzania aricyo gihugu bumvikana cyane kubijanye n'impunzi
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi y'Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,600 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530 Radio Ijwi ry'Amerika Radio yanyu
Impunzi z'abarundi ziba mu kambi ya Rusenda iri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zaributse umunsi mukuru impunzi zisaba leta ya Kongo gucungira umutekano wazo bitewe n'uko karere ka Fizi izi mpunzi zirimwo kamamwo ingwano hagati imirwi itwaje ibigwanisho n'inkuru yo mu menshi makuru y'Ijwi Amerika Vedaste Ngabo ari mu Rusenda
Zini ndirimbo z'impunzi z'abarundi zari kuri defile yatangiriye kuri biro ya komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi iri mu nkambi yo mu Rusenda ikomereza ku ibarabara ryo muri centre aho izi mpunzi zatambukaga zibyina bizigaragaza ibyapa byo kwishimira uyu munsi mukuru wazihariwe izi mpunzi z'abarundi zimaze imyaka 4 muri iyi nkambi zibinyujije mu ndirimbo mu mivugo ndetse n'imikino zagiye zigaragariza abashyitsi baserukiye mu mashyirahamwe akorera mu nkambi arimo HCR na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi bimwe mu bibazo biziraje inshinga
uyu munsi mukuru tuhijije dufite ibibazo tukaba dufite ibibazo by'ukwerekeye mu bintu by'ubuvuzi ubu urashobora gufatwa n'indwara washika kwa muganga bahagupima indwara bakayibona ariko kugira baguhereza imiti iyo ngwara bikaba ibibazo ugaca we uza wumva ngo genda ngo kuri formation ngo guri imiti ngo iyi ngo niho ngo ushobora kuronka ingene ubaho nawe ukaraba nta mahodukura amahera ntako twigira ukaza tubura uburyo bwo kwivuza bamwe bamwe bakaramuka bapfiramo abandi bagasinzikara sana abandi bakigira mu bibazo by'amasengesho kubera abona batabujyo babatumye kuja muri formation nta mahera bafise ntako babigenza bagira naho babonera ararembya caje muri twadutaye aronka yamfungu kwagurisha niyanza ari gakitera gahavahwereramo kagendo na transfer baduha ubu barazivye bavuga tutararemba niwishikane wandaruko ushike kwa muganga imodoka zahora zidutwara ubu ntituza kazizikora tubona zigenda nitumenya ngo ziri mu kazi akanaka.
Nibizi Foste userukira impunzi z'abarundi muri inkambi yo mu Rusenge yasabye leta ya Kongo kurushaho kubacungira umutekano kubera imigwano imaze iminsi ibera ruguru y'inkambi hagati y'abasirikare ba leta ya Kongo FARDC n'abagwanyi babo Mayimayi.
Mu bijyanye n'umutekano twasabye yuko botwongerereza baducungerera umutekano hano kwino kambi kubera ko umutekano tubona atari mwiza cyane turavye ahantu duherereye. Twama tugira ko tusaba ko nko mu gihe bariko barashaka guhungura bamwe bamwe babyishakiye kuko batubareye ko bagize inama na hase na leta y'u Burundi twasabye ko nk'abantu batazohava basubira mu gihugu cyabo cyanke bashime kuguma hako nabo bobigira uburyo bw'ingene bashobora kuzoraba ingene babashira ahantu bashobora kwicara bafite umutekano. Hama tuca turagaruka ku kibazo cy'ifungurwa turerekana ko ifungurwa dusanzwe dufungura ari nkeya nk'inkeya cyane idolari 12 ku kwezi. Twasabye neza nimba byoshoboka ko boduhereza n'idolari 30 ku kwezi ku muntu kugira umuntu aza afungura ifungurwa zingana basi n'idolari imwe.
Muri uyu munsi mukuru umuyobozi uhagarariye HCR muri teritwari ya Fizi Bwana Cyprien Cyonyo avuga yuko ibi bibazo byose izi mpunzi zamugejejeho bazabishakira igisubizo hanyuma bakigeze kuri komite direkteri y'impunzi z'abarundi ziri murongwe na Rusenda. Uyu muyobozi wa HCR akomeza kuvuga yuko inkunga ya HCR yagabanutse bikurikiranye n'ubwinshi bw'impunzi zigenda ziyongera ku isi. Ubwo yizizwaga uyu munsi mukuru wari w'impunzi ishyiramwe rya HCR ryagaragaje yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari impunzi z'abarundi 43,000 ariko hari abandi barundi bakomeje gusaba ubuhungiro muri teritwari ya Fizi na Uvira. Nubwo hari amanama amaze iminsi akogwa hagati ya HCR na leta ya Kongo ndetse n'iy'u Burundi yo gushaka gutahura impunzi zifuza gutahuka mu gihugu cy'u Burundi ku bushake bwazo. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda mu Ntara kiva Amajyepfo.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Ku nshuro ya 19 u Rwanda rwarifatanije n'isi yose mu kwibuka umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi. Ni umunsi usanze u Rwanda rucumbikiye impunzi zishika ku 150,000 ku rwego rw'igihugu. Uyu munsi wahimbarijwe mu ikampi ya Kigeme ihaye indaro impunzi z'abanyekongo zishika 200,000. Bimwe mu bintu byaranze uyu munsi ya Kigeme harimo imiryango 49 yasezeranye kubana byemewe n'amategeko. Sustaine Azabe umunyekongo yatanguranye n'iyo kampi ya Kigeme nawe nyene yarasezeranye vyemewe n'amategeko. Eric Bagirubusa umumenyesha bakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda agaruka ku buzima bwiwe.
Kera menye ubwenge mvukira muri Congo, mu nzozi zanjye numvaga nzaba umuntu ukorera mu gihugu cyanjye nkagiteza imbere kuko twari dufiteyo gakondo.
Bwana Azabe Sostene w'imyaka 26 y'amavuko n'umwe mu mpunzi z'abanyekongo zisaga 20,000 zicumbikiwe ku butaka bw'u Rwanda mu nkambi ya Kigeme mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyamagabe. Kuri uyu munsi si yose zirikana y'impunzi. Bwana Azabe yabaye umwe mu miryango 50 yasaziranye kubana byemewe n'amategeko yasezeraniye mu kagari ka Kigeme. N'umunsi Bwana Azabe yabwiye Ijwi rya Amerika ko ufite kinini uvuze kandi uzavuga mu mateka y'ubuzima bwe.
Navuga ko n'amateka niyo haba ejo cyangwa ejo bundi tugatahuka tugasura mu gihugu cyacu tuzaba tuzirikana ko hari umunsi wajyaga ubaho rimwe mu mwaka tariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu noneho akaba ari umunsi wo kuba njye ubwanjye noneho narasezeranye mu mategeko nkaba mfite iyo mpamyabumenyi yo kuba nasezerana mu mategeko.
Bwana Azabe Sostene yasezeranye n'umunyekongo impunzi mugenzi we. Benshi mu basezeranye kuri uyu munsi bari basanzwe babana biba ngombwa kubicisha mu mategeko. Kimwe nk'abandi bose mu nkambi, ubushobozi bwo kwishimira umunsi nk'uyu ni buke ariko ngo barafatikanya.
Nyuma y'imihango turakirwa bakatugenera ibintu byadushimisha ari impano. Kuri uyu munsi ntabwo ari uvuga ngo ni umunsi wo kwibuka gusa, ahubwo n'impano ziba zihari n'ibindi byinshi cyane byatunezeze.
Azabe n'ubuheta mu bana bane, amazi imyaka 7 mu nkambi ya Kigeme, ashimira urugwiro ubutegetsi bw'u Rwanda bwabakiranye ubutegetsi bubacumbikiye.
Twageze mu Rwanda baratwakira, badushakira ahantu ducumbika, batuzana no mu majyepfo tuhaza tutahazi. Ariko nyuma yaho baje kutumenyereza amashuri turiga, abafite ibindi bibazo bitandukanye babitaho nk'abantu bafite ibibazo by'ubumuga, ubwo bagiye babitaho. Icya kabiri nuko twishyira tukizana, ukaba washaka hanze y'inkambi tugashaka imirimo bakakwakira bakagukoresha nk'umuntu bizeye kandi w'inyangamugayo. Ibyo nibyo bintu bya mbere byiza.
Azabe amashuri abanza n'ayisumbuye yayigiye iwabo muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kubona imirimo mu gihugu nabwo bigoye guhaza n'abenegihugu bacyo ni ikibazo gikomeye. Namubajije uko apanga umunsi wa kibyuka.
Ngo umunsi wanjye uko mupanga buracya nkajya gushakisha uturaka hanze y'inkambi, nkagenda ngakora utwo turaka naba ntaronse nkaza nkaryama, ubundi ubuzima tugategereza ubwo dufite n'abandi bafasha muri rusange. Mbona ubuzima dufite ahangaha ntabwo ari ubuzima bavuga ngo buzagera aho bukugeza n'aho bugukura. Gusa icyo dushima tena dusubira inyuma gatoya ni uko Leta y'u Rwanda itwohereza abaterankunga bakaba baduha nk'imirimo izayidufasha wenda gutegura ejo hazaza, bikazadufasha gusubira iwacu muri Kongo hari ukuntu duhagaze tutarasubiye inyuma, haba mu by'ubuzima cyangwa se mu bindi by'imibereho rusange.
Mu mitekerereze ya muntu ahora n'indoto zo gutera imbere, nicyo kimwe no kuri Azabe wari muri uwo murongo, ariko aza gukomwa mu nkokora no kuba yarisanze ari impunzi nta kindi yabihinduraho.
Menye ubwenge mvukira muri Kongo, mu nzozi zanjye numvaga nzaba umuntu ukorera muri mu gihugu cyanjye nkagiteza imbere, kuko twari dufiteyo gakondo, dufite imirima, dufite amatungo. Ubwo rero kuba bitaragezweho ni ikintu cya mbere gituma numva nameze neza mu mutima ugeza na n'ubu.
Kimwe n'izindi mpunzi nyinshi z'abanyekongo ziri mu Rwanda, ibyifuzo byabo ni uko umwuka waba mwiza, amahoro akaboneka mu gihugu cyabo bagatahuka ku ivuko. Icyakora bitewe n'igihe bamwe bamaze, hari abatakaje icyizere bitandukanye na Bwana Azabe.
Icyizere ndagifite kuko duhere no ku bindi bihugu byo hanze tugenda twumva amateka yabyo byagiye mu ntambara, ariko nyuma yaho hakaza kugeraho bakagirana umutekano. Ubwo natwe ntabwo ari twe tutazahora mu buhungiro. Icyizere ndagifite nka 50% yuko vuba cyangwa kera tuzatahu.
Ubutegetsi bw'u Rwanda ku munsi nk'uyu nabwo nibyo byifuzo ko impunzi zatahuka mu gihugu cyabo, cyane ko buzirikana uko amateka y'ubuhunzi amera. Madame Germaine Kamayiresi ni ministre muri ministeri y'ibikorwa by'ubutabazi bwihuse.
Umunsi mpuzamahanga w'impunzi ntabwo ari ikintu ubundi cyo umuntu yavuga ngo yishimiye icyo uwo munsi, kuko ubuhunzi ntabwo ari ikintu cyiza. Icyo tubifuriza nuko mwagasubiye mu bihugu byanyu namwe mukagubwa neza nkuko abanyarwanda baguwe neza.
Umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana impunzi usanze ku isi yose habarirwa bahunze cyangwa bakuwe mu byabo basaga 70 million, benshi ku mpuzandengo ya 80% bari mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Ku Rwanda by'umwihariko hari abagera 150%, 51% ni abanyekongo, abandi 48% ni abarundi. Bagira ubusa ijwi rya Amerika, ikigeme Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda.
Ishirahamwe Parseme ryishinze guhimiriza abarundi guhindura ingendo mu ntumbero yo gushika ku iterambere rirama, ritangaza ko ryiteguriye kwitura ababijejwe kugira ngo ryongere gusubira kwemererwa gukorera mu Burundi. Mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Ninahazwe, Faustin Ndikumana yavuze ko naho ingingo ihagarika ibikorwa by'ishyirahamwe ryiwe atabigeze amenyeshwa, arizeye ko azotunganirizwa.
Gushika kuri ino saa turiko turavugana, iyo ngingo jewe ntayo nigeze menyeshwa ku mugaragaro. Twabimenye ku mbuga ngurukana bumenyi tubibona byiruka. Mbere icyo gihe twari twegeze no kubaza muri minisiteri bagitanga uzara binugangwa, twaza muri minisiteri kugira ngo nta keti babona, cyangwa turavyoza turahindura tuti nijya bari hari ukumbere bazotubwira.
None ko muvuga ko iyo ngingo ubwanyu ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi ari nabwo amashyirahamwe abarizwamo rutarabibamenyesha, ubu ibikorwa byanyu murabibandanya canke mwarabihagaritse?
Oya, kuvaho twumviye umwunganizi w'umushikiranganji avugiye ku iradiyo, twaratanze konsinye kubaduserukira mu ntara, ntawe uriko arakora ibikorwa ku izina rya Parseme no ngaha i Bujumbura twabihagaritse.
Mwoba mwaragerageje kwegera ubwo bushikiranganji kugira ngo mubaze ico bwabahoye?
Nico tugiye kugira mu ntango y'indwi za, kuko ikete riduherwa kuronka iryo bushikiranganji ni kete twaronse tariki 19 z'ukwezi kwa gatatu ndabumva ni vuba n'uryo kwetara ryo yatubwira yuko ubushikiranganje bwemeje ko partema rishiramwe rikurira akora yisunza amategeko yitegeko rishasha rigenga amashirahamwe
jarico nkishirahamwe parseme gikeka ryo barizitse
wenda ubwiye ati izo service juridique za dufirisika ndadufirisika ko turishyira hamwe ikora ibikorwa bigaragara mu gihugu ndabikubwiye neza kandi ukwikeka ahubwo ni ugutangara bose abantu baratangara
aho tugeze amaso ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye hariho nk'aho tubona yuko mu byo mwaba mwarazizeho baharimwo yuko mwebwe ku giti canyu Faustin Ndikumana murongo yishamwe parsem mucafuza ishusho y'igihugu n'inzego zirongo ico gihugu hama bakavuga yuko ivyo babinagamije guhungabanya umutekano w'abanyagihugu ivyo batovyihanganira ivyo vyagirije hari ico mwa mubizi ko ga Faustin
ariko urumva nize jewe ntabwo akoraho natangaye ndumigo ubwa mbere hoho n'uwo kubwira yuko ucafuza ishusho y'igihugu yo cavuga ati kwigenekerezo irinaka idekarasiyo washikirije ikicigwa wakoze ibyabo washikirije byacojeje igihugu gutyo cyangwa ati umutegetsi watutse ni kanaka none se iyo ariko barafata inginga yandi mashyirahamwe cyangwa ikintu ntidura twumva ko babwira ati bafatiye kuri iki niyo naho ngira Wada miliki wara wabigiri choba wahoi, choba wabuza tiba wahoi.
Hama, amge muma Twitter ya hana hanyo kumbuga nguruka na umenyi, yara garu tere kanabi mge mvisha mwe parseme gya tanga jomisi ya hila wamwe wakai wazayuko aina cho gyo wagi ara zize. Hadi mungu huko musabade teo urundi guha guru kila ikibazo chubu kene, nitro na chomo una choba charabaye mwe imbaru tse guha gari kiviko kwa vizyani. Kuko wabuga ti
parseme. Imbaru kukande zeje du. Ivyo tubikora kubatu gishi. Wanigyari ga utara tuwaza vijibutunzi. Nivyara utaratubaza situasiyo y'ubukene cyangwa iby'ubutunzi kandi kira noneho ntabyo dushikiriza biva handi ni ibintu biri mu maraporo y'inzego za leta
muri iyo ngingo nayo yo boba barasavye yuko nk'amashirahamwe adakiranira ibyicaro bya politiki mutegerezwa no kwiga kuvuga neza igihugu cyangwa ubutegetsi buhari hama namwe mu kurundi ruhande mukavuga tuti turi ngaha nk'ijisho ry'abanyagihugu dukosora n'utukatagenda murumva ko ari nk'ahamwe mwokwemererwa gukora bizoshoboka ko bibangabanganwa ivyo babasa aba ni ntumbero ya
numva je ndaje twabara ko turakora ibyo duko turakora ni ibintu bisanzwe kuvuga igihugu ni ndarika ndavuye kwavuga ko avuga igihugu nabi igihugu gicafuzwa nibikogwa bimwe bimwe biba bigaragara n'ababikoze wewe uri kurasaha uritunga igihugu wibinza ha vugira ikintu uri kuracafuza ishusho y'Burundi wewe uri ko uri cyacanke ugira gute ndi kuracafuza ishusho y'Burundi na nibintu nibivugwa n'abamenyesha makuru simwe mu bivuga ntibikwiragira uhisi ntimeze nka viraye umuntu acafuza igihugu gute cyabyo numva je
ngira ngo nako kantu ko kuvuga yuko ubutunzi aho bugeze atari heza cyane
none muri leta hoje ivuga nti bazi ko ubutunzi ico ni kintu niyo leta iri kiravuga ivuga ngo duhanzwe n'ubukene ahubwo hari hageze aho tubwicarira igituma ibyo ubukene ahubwo tuve muri sokwe niruze gupfa ubusa kuko ubwo bukene bubanaje nibwo butuma abantu bose basubira inyuma bagira gute duhinduye ingendo rero twe dufata duhindura ingendo kugira dushikire iterambere twifuza hari gukunda igihugu gusumbuko kirano noho na igihugu ndagikunda kuko cyaransomeje muri byo byibwa by'ubutunzi ico no gifasha rwo giterera ivyumviro n'ukuri
hari umukenyuro mutegekanya gukora muri parsem canke muri ko muri yumvira kugira ngo musubire kwemererwa gukora
ukurikiza amategeko twari tukubaha n'inzego uko ziri turazubaha n'amategeko nu leta turazi kwa rwego rwa executive nayo n'ubutegetsi bumwe hariho n'ubundi nabwo wabutiye ngambo byo twe ntitubira nyima twituru twatubwiza nyima ari kuja kubana n'umushikiranganje tuzogenda aho bawo mbusumane bose bajeje kumvikanisha leta iyo yarenganije abantu cyo gituma umbusumane yeho kubera bazi ko na leta ishobora kurenganya umunyagihugu ni mediation entre l'administration et les citoyens twebwe nuko nyene ibyo tuzobicamo nyene tubitugende tuvuge n'umushikiranganje atwereke tubazi izo nzego zihari zose umushikiranganje w'ubutungane umushikiranganje bw'agakata y'akazi na muntu nizo nyene zuzibaza byanze tubandanye inzego n'abantu n'abantu nyene bishano kuza n'abandi n'abandi ashyane bwa bakatine bakaticarira ari byo byose ngabo inzego nyene zihari tuguma arizo twitura kandi byo guhagarikana byo twavyubashije ko ari leta yabifashe mwatsirimza ko leta nayo hari igihiburana mu bandi gatsindwa leta ashobora kwihendigizwe n'abantu ibyo ni bisanzwe birashika umuntu agafata ingingo arenganijwe hanyuma akarenganurwa uwovuge ko ibyo bitari ibintu bidasanzwe je numva ari ibintu nyine twabimenye twabifashe nyine twabyakiri
jote mwese mukundi radio hejuru ya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigakwindaha tubonye kandi akanya kugushimira ingenieur yadufashe mu ngabwivyoma hamwe na Jeffrey yadufashe kugeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro ari kumwe na Frederic Munikije makuru nayo mwashikejwe na Aloyse Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro umunsi mwiza.